Hii ni Juu ya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ibandanya kubashikiza ibiganiro byaryo mu kinyarwanda no mu kinyarwanda i Washington DC. Nshuti mwese muduteze amatwi, ndabahaye mwiriwe hano muri studio ya gatanu mu biganiro byo kuri Isamu kumwe na Fidel Niyonga. Ndabahaye ikaze mwese.
Ibintu byose bipfira mu miryango muri babavyeyi batabwiza ukuri abana babo hakiri kare. Yego ni ibintu bigoye cyane gutahura no kwakira ko mvuge ndamwingira wasita.
Uwo ni Nesti Izere, icyagera cy'umunyamanga ahoraho mu rundani rw'urwaruka rugenda n'umugera wa SIDA mu Burundi, avuga ku bibazo bamwe mu bana bishimira kubandanya gufata imiti ipfupfaza SIDA. Iyi nkuru n'andi makuru twabateguriye kuri iyi saha turega ko mu kanya gatoya. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC, amakuru yo mu karere. Duhere ku matora yabaye uno munsi, amatora mu gihugu cya Kenya. Muri Kenya rero amatora agira kabiri, umukuru w'igihugu yabaye uno munsi kwa kane, yaranzwe n'itana mu mitwe ryabaye hagati y'abapolisi hamwe n'abantu ariko baragira imyerekano, mu gihe ibibanza byo gutoreramwo biri mu bisagara bigwiriyemwo abatavuganwe na leta bitigeze vyugururwa. Abapolisi barashimye kibabaza mu maso ariko bashwiragiza abantu bariko baragira imyerekano muri quartier yitwa Kibera iri mu micungaro y'umugwa mukuru Nairobi. Bongera barashinga ibirindiro imbere y'ibibanza byo gutoreramwo. Iyi migumuko yabaye kandi mu gisagara cya Kisumu kiri mu burengero bw'igihugu, aho ibibanza byo gutoreramwo birenga 20 vyugawe, mu gihe abajejwe ivyo bibanza bari bamanze kunyaga amagara. Umugabo umwe yishwe arashwe mu gisagara cya Kisumu igihe abantu bariko baragira imyerekano batana mu mitwe n'abapolisi, nk'uko amakuru yatangajwe n'igipolisi abivuga. Ayo matora agira kabiri abaye hari haheze ikiringo kirenga amezi abiri perezida wa Kenya Uhuru Kenyatta atsinze amatora y'umukuru w'igihugu. Amatora yahavuye hakanwa na sentare nkuru y'igihugu, yavuze ko yari yabayemwo amahinyu menshi, yatowe n'umugwi w'igihugu ujejwe gutunganya amatora. Yamara niryo subigwamwo rya matora ryabaye mu kajagari kenshi. Umukuru w'urunani rw'imigambi itavuganwe na leta Raila Odinga yaratangaje kwa kuye akarenge muri amatora agira kabiri mu ndwi zibiri ziheze, akaba yavuze ko umugwi w'igihugu ujejwe gutunganya amatora utakosoye utunenge twari mu matora y'inshuro ya mbere, maze acatera kamo abanywanyi biwe akabasaba kutitaba ayo matora. Haheze indwi imwe komise mu mugwi ujejwe gutunganya amatora muri Kenya Roselyne Akombe yaciye atanga imiho aca aranahunga igihugu. Icyo gihe yavuze ko afashe iyo ngingo kuko yabonye umugwi w'igihugu ujejwe gutunganya amatora ugeramiwe n'indyane ziri hagati y'abanyepolitike bo ku mpande zose baguma baturubika abagize uyo murwi. Odinga yaciye asohora itangazo umunsi umwe imbere y'uko amatora aba, rivuga ko urunani rutavuga rumwe na leta ayoboye rugiye guhinduka umuhari ugiye kugwanya ayo matora. Sentare nkuru y'igihugu yari yategekanijwe kumviriza urubanza rwari rwashinzwe n'abanyagihugu batatu rwasaba guhagarika amatora agira kabiri, amagurwa urubanza rwarahavuye rusibishwa nyuma y'aho umutegetsi ajejwe ubutungane mu gihugu cya Kenya David Maraga atangarije ko atagitigiri gikwiye c'abacamanza babonetse.
Iwanyu mu ntara hanyumuntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyumuntara
na kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyumuntara ni cyanyu
tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva izahindwi gushika izahindwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Tuze mu Burundi aho inyuma iyo gusubizwa inshuro zirenga zigusirishwa na ntunga inshuro zirenga zitandatu rubanza rw'umugwi wa mbere wabagirizwa igitero cyo mu ikambi ya Mukoni mu ntara ya Muyinga gwumvirijwe ubwa mbere muri sentare y'iyungururizo. Urwo rubanza ntirwaburanishijwe idonido, abunguruje n'abashinga manza babunganira basavye sentare kubanza gutesha agaciro amatohoza yose yabereye imuyinge bindi kuri inkuru twumvirize umenyesha makuru w'ijuru rya Amerika Jean Bosco ndarurinze
inyuma y'igitero cyo mu kwezi kwa mbere ku ikambi ya Mukoni iri mu gisagara cya Muyinga abafashwe bwa mbere bagizwe n'abasirikare indwi umupolisi umwe n'abanyagihugu basanzwe icyenda abo nibo bungururije umushyikirizamanza kugwakiriwe na sentare nkuru y'igihugu ya Muyinga aho bakiriwe igihano cyo gufungwa imyaka 30 n'ihadabu y'imiliyoni 5 z'amafaranga y'amarundi kuri umwe wese kuva kunguruza urubanza amezi 10 yaraheze kuri uyu wa kane nibwo bwa mbere barengutse sentare iraheza irabumviriza ni mu gihe urubanza rwabo kwagiye rurasubizwa inyuma inshuro zirenga zitandatu vyatumwa n'uko bari bafungiwe mu mabero atandukanye yo mu gihugu kandi batangiye dosiye ibakurikirana ku cyaha kimwe kuri uyu wa gatandatu niho vyashoboka ko begeranwa mibohero rimwe rya Ngozi gutyo bihava birashoboka ko barengukira rimwe bakwiye naho barengutse kuri uyu wa kane urubanza ntirwaburanishijwe ido n'ido ubwa mbere habaye kubaye impari ku bantu babiri batari bafite amakete y'ukunguruza muri dosiye umushyikirizamanza mukuru wa parake yegamiye sentare isubiramo ya Ngozi yasaba ko yoburana n'abunguruje gusa abashingamanza babunganira bagasaba sentare kubumviriza bose vyabaye ngombwa ko sentare nkuru isasura gatoya kugira itange umwanya ku mushyikirizamanza mukuru wo kwihweza ibirego vy'abo babiri nk'uko yari yabisavye abo babiri bumvirijwe mu bandi ariko ko iburanishwa ryabo rikazotera imbere ari uko habonetse ibyemezo by'uko bunguruje ariko imbere yabo gatoya umwe mu barengukishijwe yasabye sentare ko yotaramura umushyikirizamanza mukuru uyo yamwagirije ko ari mu bamukoreye amabi y'ihohoterwa mu matohoza yabereye i Muyinga aho yakorera icyo gihe sentare ntiyabihaye agaciro warahagarariye intahe yavuze ko umushyikirizamanza mukuru wari umuburanyi mu bandi niko kumenyesha ko umuburanyi adashobora gutaramura uwundi ibintu nyamukuru vyatumye urubanza rutaburanishwa ido n'ido n'ibintu bibiri icya mbere abashingwamanza basabye ko dosiye y'umwana basanze ari mu bahanyu na sentare nkuru y'Umuyinga atarakwiza imyaka yoja ukwayo agaheza akaburanishwa ukwiwe icya kabiri ari nacyo cyateye impari hagati y'ababuranyi ni icyasabwe n'abashingwamanza kijyanye n'uko sentare nkuru yotesha agaciro ivyegeranyo byose by'amatohoza vyabereye Muyinga umwe mu bashingwamanza yunganiwe na bagenzi be yavuze ko abarengutse bagifatwa bakorewe ihohoterwa ryo kubemeza ibyo bagirizwa mu iperereza yavuze ko hari n'aberetswe ibintu biteye ubwoba cyane baraborezwa igufa bituma bemera ibyo batazi baranabeshyera abandi bimwe mu byagirizo bikomeye by'umushingwamanza vyatumye umushyikirizamanza mukuru asaba sentare kubifatira ko kugira umushingwamanza abuze ibyemezo azokurikiranwe n'ubutungane umushingwamanza yerekanye ko atari mu kibanza kimwe n'abarengukishijwe acayongera asaba umushyikirizamanza mukuru ko atovanga kuburana no gutera ubwoba sentare yemeye gukora itohoza icyese ku byasabwe bifatiye ku guteza agaciro ivyegeranyo byose by'amatohoza byabereye i Muyinga niko guha ijambo abashengejwe abafashe ijambo bose bavuga ko bashikanywe imbere y'inyamiramabi n'umushyikirizamanza bamerewe nabi hari n'abavuze ko ivyegeranyo batazi ababiteye ko umukono ahandi nabo bakavuga ko inyamiramabi zakoporora ivyo bemezwa mu iperereza bariko baraborezwa igufa sentare nkuru mu kubabaza yahagarara ahanini ku kibazo cy'uko boba barahohotewe imbere y'inyamiramabi iyo umushyikirizamanza n'imbere ya sentare abaregwa bavuze ko baguma babona isura y'uwitwa Ndayisenga Gerardo muri ibyo bibanza byose ubu nawe bavuze ko ari we arongoye iperereza mu ntara ya Muyinga bakamwagiriza ko ari we yabahohoteye cyane muri sentare hari abari baje bitwaje amaradiyo kwa muganga n'amafoto kugira batomorere sentare ko ari iby'ukuri bahohotewe umushyikirizamanza mukuru yagiye aragirizwa na bamwe kuba yaragize uruhara mu isindikarizwa ry'ubuzima bwabo we yavuze ko ari bisanzwe gukomereka kuri abo bantu yaziguye ko bitari byoroshye gufata umuntu afite inkoho mu gihe hari ko haravuga n'amasasu ingingo izoba yafashwe ikazomenyekana ku itariki 9 z'ukwezi gutangura kwa 10 Ngozi mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
urakoze Jean Bosco kuri iyo nkuru mu rundi kandi abana n'imiyabaga bagenda mugera wa sida 17 kwijana gusa nibo baronswe imiti yo kupfufahaza kwa muganga ivyo biharuro bituma uburundi buza mu kibanza ca kane uvuye inyuma mu bihugu vyitaho abana n'imiyabaga bagendana umugera wa sida ibindi kuri inkuru turabishikizwa n'umenyesha makuru w'ijuru rya Amerika Fidel Antoine Sabimana
Ibiharo bitangwa na bakurikiranira hafi abana bavukanye umugera 50% bapfa bakiri bato cyane kubera kutitabwaho muganga Thierry Nahimana twari gisata gikurikirana kikongera ikakira abagendana umugera wa sida mu bitaro byitiriwe umwami Karede mu Kamenge mu gisagara cha Bujumbura
mwana turashikana umwaka n'inusu hari igipimo bita PCR iyo PCR nayo nyine ntiyamiboneka misi yose amaktifu arakunda kubura naho bikoregwa ni hakeya umuntu yose abashane cyane umwana avutse umuntu akamenya ko yanduye canke atanduye yaranduye akaja ku mutikare ko nkuko mu vyigwa twabonye barerekana ko umwaka wa mbere hapfa abantu bashika ku rugero gushika ku bice 50% murumva ko igice c'abana bavukanye umugera bapfa kare rero badatanguye umutikare utamenye kare ko bagwaye ngo banwe umuti bizogora ko babaho
abana b'imiyabaga nabo bashima guhagarika imiti kumvo tubwirwa na muganga Thierry Nahimana
ingorane cyane nyamukuru abo bana baravuka gatera imbere mu myaka ugasanga kenshi abavyeyi birabagora kubabarira ingorane bafise umwana agatangura umuti ataramenya ubwenge akayibandanya atanguye kumenya ubwenge ibibazo bifangura kumubana byinshi umuvyeyi akenshi biramugora ukuntu abimubarira uwo mwana yumva yatanguye umuti akagera igihe avuga ati sinzi n'igituma ariko ndabunwa kubirikije n'umiti ujya nakatayinwa cyangwa ugasanga n'abana bavukana harimo umwe ayinwa misi yose undi nayo ntayinwa aho rero nico kibazo nyamukuru kinatuma umwana amaze kumenya ivyo ari byo akuze ahagarika imiti
ico kibazo cyo guhagarika imiti ku miyabaga kirazwi mu runani rw'ugwaruka rugendana umugera wa sida mu Burundi Nelisizere nicegera cy'umunyamabanga yamaho muri ugo runani
ibintu byose bipfira mu miryango muri babavyeyi batabwiza ukuri abana babo hakirikare yego ni ibintu bigoye cyane gutahura no kwakira ko mvuge ndana umugera wa sida atari we byavuye kutazi ingene byaje biyo byaje bitanana Nico gituma rero nkatwebwe ugwaruka rugenda n'umugira wa sita tukamaze kwiyakira turahimiriza abavyeyi bafise abana babo aba bana babo bavukanye umugira wa sita ko bababwira abagiriwe amahirwe yo kuba bakifise abavyeyi n'ukuri turahimirije abavyeyi babwira abana babo
Ico kibazo c'abana n'imiyabaga bagendana umugira wa sida catumye urunani aneka aneka rukaba ari urunani rugwaniriza hamwe umugira wa sida mu bihugu biri muri Afrika yo munsi ya Sahara ruza gufashanya na leta y'u Burundi mu kugarukira abana n'imiyabaga bagendana umugira wa sida muganga Rondino gashubije ase ari kuri urunani mpuza bihugu aneka mu Burundi
abana batangwa kugira ingorane bakiri mu mbanyi bakavuka bakandura ariko kenshi na kenshi uburyo bwo gupima ntibuboneke canke naho nababijije bakavyirengagiza kubera bibazo yuko abana umugera utaberekeye na cyane cyane yuko mu ntango umugera wasiza twari tuzi yuko bawandura gusa biciye mu bikorwa mpuzabitsina
ugereranije Burundi n'ibindi bihugu byo muri Afrika kwita abana n'imiyabaga byifashe gute muganga Rondino gashubije
mu Burundi nicatumye aneka yahashira umugambi nuko turi mu bihugu bine vya nyuma vyo muri Afrika bifise abana baronka imiti yo gupfufahaza bijya tugeranije nk'icigo cyari cyakozwe na UNICEF mu 2013 cyerekana yuko mu Burundi abana 17% bonyene bagwaye umugera ari bo baronka iyo miti bisigura yuko hari ingorane ku bice byinshi uhereye kukingirwa uhereye kugupimwa gushika mbere no kuronka iyo miti no gukurikirana
Muganga Rwose Maria Noela ari mu mugambi w'igihugu wo kugwanya sida mu Burundi nawe aremeza ko aragaze mu gukurikirana abana n'imiyabaga bagendana umugera wa sida akanatubwira uko bagiye gukora
ivyo turabibona ku bakenyezi batijukira gupimisha imbanyi zabo hakiri kare kugira ngo bashobore gupimwa umugera wa sida baranduye dushobore kubashyira ku miti kugira ngo abana bibarutse bashobore kuvuka ari bazima ni ukubandanya gutegura inyigisho ku bavuzi bose kugira ngo bashobore kwitaho gusumba abavyeyi n'abana n'imiyabaga bagendana uwo mugera wa sida mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri kugira abantu bose bazowe bazi yuko bagwaye hama bashobore kuja ku miti.
Muri Aneka bavuga ko bagiye kubandanya bafashanya na leta y'u Burundi muri ugo rugamba kuko bivugwa na muganga Rondino Gasubije asoruka urwo runani mpuza bihugu mu Burundi. Igitega Fidel d'Antoine Nsabimana, Ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika. Mu munota umwe gusa uramenya amakuru ya Afrika kuri radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Reba video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook ku Ijwi rya Amerika.
Video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Abana bafise ibibazo byinshi mu Burundi, amashirahamwe abafasha iki? Nivyo Felix Sindayigaya asigura. Sindayigaya ahagarariye OIDEB Ingozi. OIDEB ni ishirahamwe ryitaho rikongera rigaharanira ineza y'abana mu Burundi. Hari mu kiganiro muri Sanga na mgenzi wacu Thomas Kamirindi.
Ishirahamwe OIDEB ndariserukira mu ntara ya Ngozi, ubundi bwobwo dusanga dufite icyicaro gikuru ku rwego rw'igihugu mu gisagara cya Bujumbura. Hama tukaba dukorera mu ntara zitandukanye harimo Bujumbura, mu gisagara cya Bujumbura harimo intara ya Kayanza, harimo intara ya Ngozi n'intara ya Rumonge. Mu kigo dukoreramo dusanga dufasha mu bibazo bitandukanye, shikira abana duhereye kubana mu ibarabara tukajya kubana b'imfubyi n'abantu aho nikora, tugaheza tukajya no kubana bafite ibibazo n'ubutungane donke bakurikiranwa mu bijyanye n'amakurikiranwa n'amategeko kubera ibyaha bakoze cyangwa kubera ibyaha bakiriko barakurikiranwa ko igihe ubutungane baba bakeneye kubakora bakurikirana.
Icyo gihe mubashakira ababungana mu mategeko abavoka?
Ego, nicyo dukora. Ahandi abo nabo bamaze gupfungwa baba bari mu magereza cyangwa mu makasho atandukanye. Hama Ingozi dusanga dufite n'ikigo gifasha abana bo mu ibarabara.
Yego.
Ko ngaho Ingozi mu gisagara cya Ngozi ibitigiri by'abana bo mu ibarabara ni byinshi. Rero turafite ikigo gisanzwe dukoreramo gisanzwe kurikirana ibibazo byabo.
Cyo kirimo abana bangahe ubu ngubu?
Oya,
nta gitigiri.
Ndabwo gusa baraza tubagira cyo bita encadrement du jour. Hama tugaheza tugakurikirana ibibazo byabo, mugabo tubatiwe tubikurikirana kugira ngo tubategure, kuko uyu mwana amaze kujya mu ibarabara agira ibibazo byinshi n'ingorane cyane ikomeye, ndetse isubiza n'inyuma iterambere ry'igihugu. Abo rero tumaze kubegeranya turabakurikirana tugategura ibikorwa bitandukanye bishobora kuduhuza nabo kugira ngo turonke umwanya wo kubumviriza ngo tumenye ibibazo byabo. Abo rero turaheza tukabikurikirana umwe umwe bivanye n'ikibazo cy'umwene kiba kimeze, hama tugaheza tukabikora dufise ihangiro ryo kugira ngo dushobore kuraba imwe tubasubize mu miryango yabo. Uwo n'umugwi w'abana bo mu ibarabara ngira kabiri wiyongera ku rugendo nimagiye kuvuga w'abana bakurikiranwa n'ubutungane, abo twita les mineurs en conflit avec la loi mu rurimi rw'Igifaransa. Hariho uwundi mugwi w'abana b'imfubyi n'abantu aho nikora mu ncamo babitwa mu Gifaransa les orphelins et autres enfants vulnérables. Ni ukuvuga rero twebwe muri OIDEB dukorera kuri iyo migwi itatu y'abana bafite ibibazo bitandukanye, hama umwe wese tukagerageza kumwiyegereza hama tukabyumviriza kugira ngo turabe ingene dushobora kubikurikirana kugira dutore inyishu dushaka ko kazoza kabo kuba keza.
Kuri telefone dufite Niyonzima. Niyonzima we?
Yego, nitwa Niyonzima Jibe.
Ye, akabazo kawe?
Izi ngorane ko twumva ari nyinshi, ibibazo bahura nabyo ari byinshi, byokingwa gute? Hama ikigira kabiri kugira ngo izo ngorane zinde kubashikira, hoho bariko bakora iki mu majambo make? Kiri noterera nuko rimwe rimwe abana bakunda guhura n'ingorane nk'izo n'abana b'imfubyi, abana batagira ababyeyi, baba babuze ababyeyi bakiri bato. Icyo noterera rero nuko noterera ko umurundi wese abonye umwana ari mu icyo kibazo ko yogira icyo amufashije nta benyamwigenda ko uwo ari we wese akaba yumva yonezererwa uwo mutima canke ico kintu kuba yofasha umwana ari mu bibazo kuko iyo nyishira hamwe libafasha mu bibazo bitandukanye haba kuburana canke bishitse no mu kwivuza rimwe rimwe nimba bishoboka ko bafasha ariko ugiye kuraba ingorane kuri abo bana ni nyinshi ndamaze kubona intare nyinshi abana bagwana ingorane zigorana kugira ngo zivugwe ku mahera menshi batavugwa bagaca baguma aho nyine kubera yuko atacu bafite kibafasha
ye niyo nzima urakoze
ego namwe murakoze
Felix we niyo nzima rero wamubwira iki
niyo nzima ndamwumva akabazo kiwe arabajije ati ingorane zishikira abo bana kingwa gute
yego
nje kibazo cha mbere yego no kuvuga yuko nkuko yabivuze abana bagira ibibazo byinshi dutanguye uko ijambo umwana risigura twitsunza amasezerano y'ishyirahamwe mpuzamakungu ONI yateweho iko mu gihumbi kimwe n'amajyana icyenda na 1989 hama igihugu cy'Uburundi kikaba cyarayemeje mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajyana icyenda na 1990 umwana inkomoko ni umuntu wese adashobora kwivugira ni ukuvuga rero yuko umwana yahari adashobora kwivugira iyo afite ababyeyi baramukurikirana bakamufasha kugira ngo bashobore kumenya ibibazo byiwe bashobore kubyitaho kugira ngo babone ko bishobora gutora inyishyu ariko yari umwana w'imfubyi cyanke ari umwana wo mu ibarabara cyanke ari umwana ari mu ibohero murumva yuko abageze ahaba atabanya mwigenda ko ni ukuvuga rero ahanye icokorwa ibikenewe nuko twebwe ngaha turabakurikirana nk'aho mu ibarabara kuko abari umwana ari mu ibarabara araho nta kepfo cya ruguru niyo yogwara ntagira umuntu ashobora kumuraba navuga ati ngo niyakenera agahuzu bizogenda gute nagira ngo afite aharyama usanga ari ibibazo byinshi rero twebwe mu mishingano yacu tugerageza kugira ngo turabe ko dushobora gutora inyishyu kuri ibyo bibazo kuko abagwaye muri iki kigo dutanga tubakurikirana turashobora kubavuza hanyuma haba hari abandi bana bari mu ibarabara kubera bagize ingorane bijyanye n'amategeko umwana ashobora kuba imfubyi ugaca usanga nk'ibisigi nk'ababyeyi bamusigiye barashobora kubinyagwa n'abantu mu miryango cyanke akagira ingorane nyine bakamutereranwa rero twebwe tugerageza kugira ngo dutore inyishyu mu bijyanye n'amategeko yari bijyanye n'amategeko turabikurikirana cyangwa ari bijyanye n'imibano naho nyine tukabikurikirana kuko barashobora kumwanka ugasanga nyine aba bibaye ngombwa yuko aba oblige ugasanga arahebye kuba mu muryango kandi yari ofisi kuko burya umwana wo mu ibarabara aba ari mu ibarabara mugabo ofisi yava kuko ntawuvukira mu ibarabara bose baba bafite imiryango baba baravukiyemo hama ubaye imfubyi ikibanza cyo ntiyateza kuba mu ibarabara kuko n'utagira se aragira se wabo cyangwa akagira inarume ibyo rero n'ibibazo bishobora gushyikira abana bitandukanye rero usanga mugabo bigenda biratandukana ku mwana n'uyundi kuko umwe wese umenya ibibazo byiwe kubera ubanje kumwiyegereza ukamuraba hama mukaganira ukumva icyatumye ajya muri ubwo buzima bwo mu ibarabara bugoye cyane hama aba yari afite n'ibibazo nyine bivumena umutwe kandi bikamumena umutwe akiri umwana urumva hategereza ko hariho n'abahinga baba bafite ubumenyi mu bijyanye no kubumviriza kugira ngo umwana ashobore kuyaga aserure ikimubabaje ku mutima wiwe yego hama mu icokorwa natwe mu gukora turakora mugabo dukorana n'intwaro tugakorana n'amasentare tugakorana n'igipolisi turakorana na kominote ni ukuvuga rero ikibazo cy'umwana si umuntu umwe kiraba ni umwana n'uw'igihugu ni we Burundi bw'ejo mu kubitorera inyishyu rero bisaba yuko habaho ingufu z'abantu benshi mu kugira ngo bikingwe rero hakwiye ihimiriza leta ikabishyiramo ingufu kugira ngo abantu bose baba ababyeyi baba kominote mu rusange bashobore kumenya icyo bahamagariwe bashobore kumenya yuko bategerezwa gukurikirana ibibazo byabo kuko hariho abandi bana bashobora kuza mu ibarabara bivuye kuko ababyeyi babo baba babishyizemo uruhara harimo abandi bashobora kuza mu ibarabara kubera ababyeyi babo batandukanye biturutse ku mpamvu zimwe zimwe hagiye usanga babanye bidaciye mu mategeko ugaca usanga bakira ibyo bapfa mu miryango umwana bamaze kuvana umwana agaca arondera iyo ahungira agaca asanga ahungiye mu ibarabara kuko atabona umuntu afite ari bumwiteho ni ukuvuga rero ikibazo cy'abana ni cya kominote yose aha n'aha ni hahandi umurundi wese ahari cyangwa umuntu wese afite icyo ashobora guterera yokumva ko bimuraba kugira ngo gatika kumwana kubahiriza umwe wese mu ruhande abari afite ibyo ashoboye kuko naho uri umunyagi gatacu ashoboye kugira ngo ubwe ngo ngurakora urashobora kubona umwana yahohotewe mu kibano hama urashobora kubivuga ukabibwira abatware cyangwa ukabibwira abandi bantu kugira ngo ibyo bintu biboneke bijye hejuru hama nabo duheza dusubiza mu miryango tusubiza mu miryango ku mugaragaro tukaba imiryango yabo hama tugaheza tukabakurikirana bari mu miryango ariko mu icyo gihe dusaba yuko na community iheze igafasha kugira ngo uyu muntu yamenye uwo mwana ko yari yaravuye mu muhira akajya mu ibarabara igihe yasubiyeyo badufashe kuraba n'ababyeyi babone yuko bafite inshingano nyamukuru yo kugira ngo bite hagateka ku mwana kugira umwana wabo bamufate neza nta bishobore kugwa mu bibazo bitandukanye nk'ibyo.
Kuri telefone turi kumwe na Kabira. Kabira we
Reza
akabazo kawe
nani ni ibiki bakora kugira ngo abo bana bari mu ibohero batagira kirengera bavemo nabo bandi bajyana mu inyeshamba ese ni igiki babwira leta kugira ngo ibyo bintu byose bihagarare.
Yee urakoze Kabira. Felix we
sabwe
nuko rero Kabira wamwumvise
yego arabaza ati hoko kugira ngo aba bana baba bari mu ibohero batagira ikibakurikirana kugira ngo ibyo dukora kugira bave mu ibohero mu bisanzwe aba bana bakurikiranwa kubera amategeko y'u Burundi amategeko mpanabyaha y'u Burundi abitegekanya hanyuma iyo umwana yamaze kugwa mu cyaha cyangwa iyo ariko arakurikirana n'ubutungane kuko yamukeka ku icyaha twebwe icyo dukora tugerageza ibishoboka kugira tumukurikirane tumureke wenyine cyo twita accompagnement hanyuma y'icyaha yagikoze ari usanga yagikoze ugasanga biragaragara ko yagikoze akanabyiyemerera urumva iyo nicyo duca dukora duca turaba yuko amategeko agenga imanza ziba zirimo zerekeye abana ko yubahirizwa hama icyo kandi amategeko ategekanya ni uko umwana iyo ariko akurikirana n'ubutungane ategereza kugira umushingwamanza amukurikirana amuba hafi kugira ngo amukurikirane muri urwo rubanza rumuraba
ariko se Felix nk'umwana kwa badafite amafaranga nyine ni mwebwe muha amafaranga umwavoka
cyane nibyo dukora rero
yego
hama dutumurondera umushingwamanza ariwe muavoka hama tukamushinga gukurikirana urubanza rw'uyo mwana hama urubanza rugaheza rugakurikiranwa neza uko amategeko abitegekanya mu manza zisanzwe mu mategeko agenga imanza ziraba abana kuko n'amasentare usanga bica biyorohera ko sentare ntishobora kuburanisha umwana igihe atagira umushingwamanza twebwe rero nibyo duheza tugakora kugira ngo turabe yuko agateka k'umwana ko kubahirizwa amategeko agenga abana niba yakoze icyaha kugira ngo amategeko agenga imanza z'abana abandanye yubahirizwa kuko imanza z'abana zitandukanye n'iz'abakuze zirafite ukuntu zikurikiranwa ingene ziburanishwa n'ingene zitohozwa twebwe rero nka mu ishyirahamwe ryacu OIDB turaheza tugakora ibyo kugira ngo umwana tumushyirireho ibyo bikenewe hama kugira ngo amategeko yubahirizwe mu ikurikirwa ry'urwo rubanza ruba rumwega ego
hanyuma yabajije ariko ati abana bajyanwa mu nyeshyamba mwabwira iki leta ati mwabibwiraho iki leta
bo abajyanwa mu nyeshyamba muri OIDB dufite devise igizwe n'amajyamba atatu tugira observation
ni nko kureba
ego turareba hama tugakinga hama tugaheza tugakurikirana defendre bakivuga mu Kirundi
kurengera tuvuge
ego ni ukuvuga nk'abo baba bajyanywe mu nyeshyamba aha mu Burundi si kenshi aho duherereye si kenshi twagiye turaronka ibibazo by'abana bisa nk'ibyo ariko iyo bishyitse yafashwe yagiye mu nyeshyamba ni hahandi ataheza gakurikiranwa n'ubutungane urumva ariko akurikiranwa n'ubutungane twebwe turaheza tugakora ibyo twariko turavuga kuko aba yabaye umugwi yagiye umugwi w'abana akurikiranwa n'ubutungane abo twita les mineurs en conflit avec la loi niho duheza tugatubakorera ibyo tuba duhegiye kudondagura kuri iki kibazo cya mbere
Ibiganiro rero twatwa twafitiye kuri isaha aha niho bigarukiye tuboneye akanya ko gushimira engineer yadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Fatu Arimaskarara yadufashije gushira hamwe ibi biganiro twashikije kuri isaha ariko rero na Fidel Niyongabo ndabatumye kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu bikurikira kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika.